Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uyu munsi yakiriye intumwa ihagarariye umuryango umwe bw'Uburayi mu Burundi, Claude Boshu, yaramushyiriye ubutumwa bujyanye n'imigenderanire y'uwo muryango na Leta y'u Burundi.
Ganiro hagati ya Leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya kigeze heza cyane, kuko bariko baja kuri iyo ntumbe y'uko nyene ibyo bihano biva mu nzira. Ibyo nabyo murazi ko muri politiki bica muri ibyo biganiro.
Uwo ni Everine Butoye, umuvugizi wa Perezidansi y'u Burundi. Mu Rwanda, ibitaro by'Akanyinya byongeye kwifashishwa mu kuvura abarwayi ba COVID-19 nyuma y'ubwiyongere bukabije bw'abandura iyo ndwara. Umunsi byari bimaze amezi agera kuri 6 bifunzwe. Naho perezida watowe wa Iran, Ibrahim Raisi, yatangaje ko atazabonana na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden. Ayo makuru amwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, nimujye kure. Makuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Umuryango uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi, CPJ, urasaba umuryango umwe bw'Uburayi gukomeza igitutu kuri Leta y'u Burundi kugira ngo yubahirize uburenganzira bw'abanyamakuru. Thomas Kamirindi abahaye inkuru.
CPJ ni rimwe mu mashyirahamwe 12 yandikiye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ibaruwa imwe ku burenganzira bwa muntu muri rusange mu Burundi. Ku gice kirebana n'itangazamakuru by'umwihariko, CPJ iravuga ko mu mwaka Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi hahindutse utuntu duke cyane. Turimo guha imbabazi abanyamakuru 4 b'ikinyamakuru cyigenga iwacu bari bafunze kuva mu 2019 no gutangiza ibiganiro n'abahagarariye ibitangazamakuru mu Burundi. CPJ irakomeza iti Leta y'u Burundi ihora yizeza impinduka. Nyamara mu binyamakuru byafunzwe mu 2015, Radio Bonesha niyo yonyine yongeye gufungura. Radio y'Abongereza BBC na Radio Ijwi rya Amerika ziracyafunze kuva mu 2018. CPJ ikomeza ivuga ko nta bwisanzure ibinyamakuru byigenga bice cyane bigikora mu Burundi bifite. Ubwabyo byibuza gukora umwuga neza kubera gutinya ingaruka mbi, ibyo bita autocensure mu rurimi rw'Igifaransa. CPJ kandi ita abanyamakuru ntibasiba guterwa ubwoba no gutotezwa na guverinoma n'abayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi. Nta hanyeti igaragara yigeze ikorwa ku izimira ry'umunyamakuru w'ikinyamakuru iwacu Jean Bigirimana mu 2016 no kurindi hohotera rikorerwa abanyamakuru mu Burundi. CPJ n'indi miryango bafatanyije barasaba rero umuryango w'Uburayi kubanza kureba neza ibi byose mbere yo gukuraho ibihano wafatiye u Burundi. Ibaruwa yabo turayigarukaho mu kanya ku buryo burambuye.
Ahandi havugwa amatora ni muri Armenia, aho Komisiyo y'Igihugu y'Amatora uyu munsi ku wa mbere yavuze ko ishyaka Civil Contract rya Minisitiri w'Intebe w'agateganyo Nicole Pashinyan ryatsinze amatora y'abadepite yabaye ejo ku cyumweru na 53.9% by'amajwi. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Wari amwegereye mu ihiganwa Robert Kocharian yahoze ari perezida yarangije mu kibanza cya kabiri n'ibice bigera kuri 21% by'amajwi. Mu ijambo yashyikirije abamushyigikiye, Pashinyan yashimiye abanyarmeniya bose, akaba yemeye gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu. Yavuze ko abanyagihugu barengeye ibihe bitoroshe na gato, ko igihe kigeze ko bahaguruka bagatera abaje imbere. Yamara abanyagihugu bishuye ku byavuye mu matora mu buryo butandukanye. Pashinyan yasabye ko haba amatora inyuma y'amezi atari make y'imyerekano, yasaba ko atanga imihoho kubera yateye umukono ku masezerano y'amahoro n'igihugu cya Azerbaijan mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2020. Yarashavuje abanyarmeniya batari bake inyuma y'uko ateye umukono kuri ayo masezerano yahagarikiwe n'Uburusiya. Hari inyuma y'ingwano hagati ya Armenia na Azerbaijan yamaze indwi zitandatu yahitanye abantu barenga 600,500. Amatora yo ku munsi w'Imana yarahagarariwe n'indorerezi z'ishyirahamwe rijeje umutekano no gufashanya mu karere k'Uburaya. Ayo matora yarakurikiraniwe hafi kandi n'Uburusiya.
Perezida watowe mu gihugu cya Iran, Ibrahim Raisi, yatangaje ko atazabona na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden. Iyi nkuru nayo murayigezwaho na Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro agiriye kuri televiziyo, Perezida Raisi yamenyesheje kandi ko atazoganira nawe ku vyerekeye umugambi w'igihugu ciwe werekeye ibigwanisho misile balistik hamwe n'uko ico gihugu gifasha abagwanyi bo mu karere kirimwo. Yabitangaje inyuma ko atsinze n'amajwi menshi cyane amatora yabaye mu ndwi irangiye. Abajijwe ku ruhara yagize mwicwa ikivunga ry'abantu bagera ku 500 mu mwaka w'igihumbi 1988, Raisi yavuze ko ari umuntu aharanira agateka kazi na muntu. Atangaje ko Amerika itegerezwa gukuraho ibihano yafatiye igihugu ciwe. Yabitangaje mu kiganiro ca mbere abamenyesha makuru inyuma y'amatora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Uwari yahiganywe na Raisi mu matora, Abdul Nasser Hemati, yari yatangaje igihe ariko ariyamamaza ko yifuza kubonana na Perezida Biden. Ndetse abategetsi ba Leta ya Amerika bishyuye buno nyene ku vyatangajwe na Ibrahim Raisi, niwe mukuru w'igihugu wa mbere wa Iran azoba yafatiwe ibihano na Leta ya Amerika imbere yuko ashikira icyese amabanga yiwe. Yafatiwe ivyo bihano igihe ari umukuru w'urwego rujejwe ubutungane muri Iran rwanebaguwe n'amakungu. Raisi arashigikiwe bikomeye n'umutegetsi kizigenza wa Iran Ayatola Ali Khamenei. Intsinzi yiwe yaranzwe n'igitigiri kiri hasi cyane cy'abitavye amatora mu bitari bwabe mu mateka ya Iran.
Ayo aramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi bayatugejejeho. Tubibutse ko iyi ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora kandi kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amashyirahamwe 12 arimwo mpuzamahanga anegura umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gushaka kwirengagiza amabi akorwa mu Burundi hamwe no kudahana bikomeje kuboneka muri icyo gihugu. Cyakora andi mashyirahamwe ari mu gihugu asanga abavuga ibi ari abanzi b'iterambere n'ubumwe bw'Abarundi. Mugenzi wacu ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, Eroje Birika Neza, afite inkuru irambuye.
Kuri wa mbere yaje kwakirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye useruka ubumwe bwa Buraya mu Burundi, yavuze ko mu rugendo yahora muri Bruxelles ku cicaro c'umuryango yahakuye inkuru nziza. Nayo si yindi ni uko ibihano vyafatiwe u Burundi kuva mu mwaka wa 2016 bishobora kuvanwaho.
J'étais venu l'informer en primeur des orientations qui ont été prises dans des groupes de travail internes aux institutions européennes associant
naje kumuha makuru y'umushuhira ko hari ingamba zafashwe n'imigwi itandukanye uri yemwo ibihugu 27 bigize umwe bwa Buraya kubijanye no Burundi. Mu mpera z'ukwezi guheze iyo migwi n'umutima umwe yafashe intumbero gukora ku buryo hafutwe ingingo yahagarika imfashanyo zahabwa Leta y'u Burundi. Ni intambwe ikomeye kandi hambaye mu myumvire y'abashikiranganje y'ibihugu vya Buraya hamwe n'ibisata bitandukanye, bose barakurikiranye ivyabaye mu Burundi. Ubwo rero izi ngingo zifatiye ku mpinduka nziza zashizweho n'umukuru w'igihugu mu vyerekeye intwari ibereye igihugu kigengwa n'amategeko hamwe no kubahiza gateka kazi na munsi.
Ces évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance et d'état de droit et de droits de l'homme que ces mesures ont été prises.
Niko Claude Bocho yabwiye abanyamakuru y'Ubujumbura hejeje kwakirwa na Perezida Ndayishimiye afise akamwemwe kenshi. Uyu mubonano wahuriranye n'ikete y'amashirahamwe mpuzamakungu 12 yandikiye umuserukizi mukuru w'umuryango w'umwe bwa Buraya n'abashikiranganje y'imigenderanire y'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Aya mashirahamwe yakavuga ko ari ajwe ishinga n'ukuntu ibihugu vya Buraya bisa n'ibiriko vyirengagiza iho nyango wajya gataya akazi na muntu mu bisata bitandukanye hamwe no kudahana kwimakajwe mu gihugu. Rimwe ryose muri aya 12 rifise ico rifatirako kuri izo mpungenge. Asipije yisunga gateka k'abanyamakuru.
Par rapport à la liberté de la presse, nous avons vu une réouverture très limitée.
Oui, j'en ai tant à Zamakrou, tu vois, bon, il y a eu un gros 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 batohoza kubwicanyi ukurya ibiturire n'ibindi bintu bikomeye bifitiye akamaro Abarundi biboneka neza ko ubwo bwisanzuwe atabwo bagifise, kandi ubumwe bwa Buraya ntibushobora kwirengagiza uko kuri. Niko Tom Gibson aserukira CPJ Bruxelles yabwiye Ijwi ry'Amerika. Louis Maje nawe umuyobozi wa Human Rights Watch muri Afurika yo hagati agaruka ku bindi bituma.
Pour Human Rights Watch, il faut d'abord que les assassinats et les abus cessent et que leurs auteurs soit traduit en justice.
Les médias
ibiganiro hagati ya leta y'Uburundi hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya igeze heza cyane kuko bariko baja kuri iyo ntumbe yuko nyene ibyo bihano biva mu nzira ibyo nabyo murazi ko muri politiki bica muri ibyo biganiro bihagaze neza gushika uno munsi
ariko na bocura gwakagaruka
Il y a une étape nécessaire.
Hari ntambwe ikenewe yatewe niyo migwi 2 navuze y'Ibruseli ariko ivyo ntibihagije hategerezwa ku Rwandiko rw'abanyamategeko rukanemezwa bizosaba igihe ari kicangombwa nuko gari ya moshe yamaze kuva mu gituro yarasafutse. Niko bocyongeyeko nubwo ibihano by'umwe bwa Buraya bitarakurwaho Burundi mu kiringo cy'umwaka Evariste Ndayishimiye amaze ariko ubutegetsi buramaze kwinjiza ibitego byinshi ntibukiri ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kandi akanama k'amahoro n'umutekano k'umwe bwa Afrika n'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko EAC nabo basavye ko ibihano byose byafatiwe Burundi byovanwaho Burundi bwari bwahariwe ivomo n'amakungu kuva mu 2015 igihenya kwigendera Pierre Nkunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari batavuga na senda DFDD umugambo uri ku butegetsi bemeza n'ubu ko caho nyanze bwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yagushikanye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'imyaka irenga 10 ari umugwi w'unyeshamba ugwanya ubutegetsi bw'ico gihe onu yavuze ko injyana zo mwaka wa 2015 zahitanye n'imiburi abantu 200,000 ibihumbi biburi rwirengero mu gihe inusu y'umuriyoni bari bahungiye mu bihugu by'akarere ubu hakaba hasigayeyo ababa 300,000 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Tujye noneho mu Rwanda ibitaro bya Kanyinya bivura abarwayi ba COVID-19 byongeye kuvurirwamo abarwayi b'iyo ndwara nyuma y'amezi agera kuri 6 byari bimaze bifunzwe ibitaro byongeye kwifashishwa nyuma y'ubwiyongere bukabije bw'abandura COVID-19 umunsi ku wundi inkuru ya mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye
Kubera ubwiyongere budasanzwe bw'abarwayi bashya ba COVID-19 burimo kugaragara mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali kuva kuri iki cyumweru ibitaro bya Kanyinya biri mu karere ka Nyarugenge byari bimaze amezi 6 bifunze byongeye kwifashishwa mu kwita ku barwayi ba COVID-19 ibi bitaro bizwi ko ari byo byatangirijwemo igikorwa cyo kuvura COVID-19 byaje gufungwa abarwayi bagabanutse mu gihugu abari basigaye bashyirwa mu bitaro bya Nyarugenge biri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali muganga Nkeshimana Menelas yabwira Radio Ijwi rya Amerika kubwiyongere bwa COVID-19 bushobora kuzatuma n'ibindi bitaro biri hirya no hino mu gihugu bizafungurwa nabyo
ibyo biko byombi byafunzwe atabarwayi bashyirimo ururimi bari yangiye kuzamuka hamwe na hamwe agomba kongera gufungura bitewe n'umurwayi uhari abatarembye bashobora kuvurirwa Kanyinya cyangwa se ahandi muri province hagenewe na COVID kuko ntabwo tuvanga abarwayi ba COVID n'abarwayi basanzwe mu bitaro
ese usibye Kanyinya yari yarafunze hari n'ibindi bigo byo mu ntara byari byarafunzwe n'ibyo bishobora kongera gufungurwa
cyane rwose kandi dufite ama treatment center nko ku kiriwa Kimpombo bari barafunze sari henshi hagiye hafungwa ibigo bivurira umurwayi wa COVID kuko bari bagabanze
Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko muri aya mezi abiri ashize umubare w'abandura COVID-19 ugenda urushaho kwiyongera umunsi ku munsi mibare itangazwa n'iyi minisiteri igaragaza ko mu mezi abiri gusa umubare w'abanduye COVID-19 wiyongereho 6,683 uvuye ku 23,934 ugera ku 30,517 umubare w'abarwayi bitabwaho wavuye ku 2,200 ugera kuri 3,560 mu gihe abarembye bo bikubye kabiri kuva kuri 6 baba 13 abitabye imana nabo biyongereho 53 kuko bavuye kuri 3,326 bagera kuri 3,079 muri ukwezi kwa 6 ubwo byabaye nk'ibidasanzwe kuko nibwo bwa mbere mu Rwanda hagaragaye abantu 669 banduye umunsi umwe benshi biganje mu mujyi wa Kigali kuko nyine hari hafite abagera ku 192. Bitaro bya Nyarugenge nibyo byari bisigaye byita ku barwayi ba COVID-19 nyuma yaho ibya Kanyinya ndetse na Niboyi muri Kicukiro bifungiwe. Ibi bitaro bya Nyarugenge bifite ibitanda bisaga 130 bishyirwaho indembe za COVID-19 kandi byose byagaragaraga ko ubushobozi bwo kwakira bugenda bushira, ariyo mpamvu Minisiteri y'Ubuzima yongeye gusubizaho ibitaro bya Kanyinya. Ubu bwiyongere buraba mu gihe umubare w'abakingiwe nabo ukomeje kuba hasi. Minisiteri y'Ubuzima iherutse gutangaza ko no mu bakingiwe hamaze kubonekamo abantu 400 banduye COVID-19. Dr. Nkeshimana, umuganga ukurikirana ubuvuzi bwa COVID mu gihugu, nabyo yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Uzasanga mu bantu bakingiwe bahawe inkingo zombi za COVID-19 niba bakoresha AstraZeneca cyangwa Pfizer, usanga bakingiwe inkingo ebyiri nk'uko ziri recommended. Usanga abarwara bibakeye, abarwara bakagira ibimenyetso byo kuremba bibakeye, abapfa bakaba bakeya cyane. Gukingirwa bituma utagira ibyago byo kurwara ujye kwa muganga cyangwa se ngo ube watakariza ubuzima, ariko ntabwo bikuvuza guhosting virusi ngo ube wanayanduza n'abandi. Niyo mpamvu nabo bagomba kubahiriza ingamba kuko barakingiwe yego, ariko bafite inshingano zo kurinda abo bana bo, ababyeyi babo, abarimu, abanyeshuri.
Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko guhera mu kwezi kwa gatatu 2020 abamaze kwandura COVID-19 ari 33,813, mu gihe abamaze gukira bagera ku 26,704. Abakirwaye bo baragera ku 3,727, barimo abasaga 2,900 barwarira mu ngo zabo batarembye, naho bamaze guhitanwa n'iyi ndwara bo baragera kuri 381. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Mu rwego rw'ibiganiro Ijwi rya Amerika ryabateguriye byo kuzirikana umunsi mukuru wahariwe impunzi, mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriye na bamwe mu mpunzi mu nkambi zo mu Rwanda, Tanzania no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki ni igice kigufi cy'ikiganiro muri Isanga yagiranye nabo.
Bwana nije nahagera Janvier, duhereye aho muri Tanzania, wavuga ko impunzi y'umurundi iri mu gihugu cya Tanzania muri rusange bayo hite?
Muri rusange twavuga ko impunzi isanzwe iri mu gihugu cya Tanzania ntabwo ibayeho ku mahoro. Umutekano muri rusange ni umutekano muke cyane. Muri rusange ngoma ntanga akarorero ka hafi ku itariki 11 z'uku kwezi kwa gatandatu, hari ikiziga cy'umuntu twatoye inyuma y'ikambi, dusangana umuntu w'iwacu nyine yiciwe inyuma y'ikambi, abandi baratemagurwa gushika n'isaha bako bavurirwa ku ivuriro rikuru rya MSF ahanyine mu kambi y'Induta. Kandi amakuru twumva neza ko bishwe n'abatanzaniya bari nyuma y'ikambi. Ama ikindi kigira kabiri ku mvu z'umutekano, hari amarondo yama yakoze kenshi ku bashingantahe, ariko ntitubone ikintu na kimwe dushobora kuba turiko turararirira kubera abapolisi bariho. Mugabo uko bigenda kose, iyo umupolisi afashe umuntu aramubangamira, aramukubita cyane, abandi bagafungwa, bagahohoterwa, bimwe bikabije. Hama ikindi nacyo, hari ikindi kibazo dusanzwe dufite gikomeye cyane mu ijoro. Abashingantahe baranyuruzwa cyane rwose mu ijoro, ukabyuka usanga umubanyi yamutwaye. Hari ingo nyinshi ubu abakenyezi batakaye, haheze nk'umwaka urenga abagabo babo batazi irengero iyo barengeye. Kumva ibyo dusubire mu mvu z'umutekano muke dusanzwe dufite ngaha Induta. N'aha laha ndiko ndavuga navuga nikinze ahantu umuntu mbere yuko ata muntu n'umwe ashobora kumva nikanda ko hari icyo ndiko ndavuga.
Ndumva ari ibintu bitoroshye cyane. Biterwa n'iki ikibazo cy'umutekano muke kugera kuri urwo rugero? Imvano y'icyo kibazo, imvano y'umutekano muke, mukeka ko ari iyihe?
Twebwe turiko twiyumvira mu byumviro by'iwacu bigera hafi, tubaza ko ari mu ntumbero yo kwanka impunzi z'Abarundi, kuko uraze nk'ikambi y'Inyarugusu iri ngaha muri Tanzania irimo Abarundi n'Abakongomani. Abarundi barahohoterwa cyane, ariko Abakongomani bo bararonka n'ibyangombwa bishobora kubatwara inyuma y'ikambi, ariko Abarundi ntibabironke. Iciye ingaruka kuri inkambi y'iwacu y'Induta, nitwe turiho turi Abarundi gusa, ariko barifuza cyane ko duhunguka, ariko nibyo hunguka ntibunguka, ahubwo navuga ko ari uguhunga ubugira kabiri. Muri mwandiko ndavuga mpagaze ahahoze isoko ni Misaka, n'Umusaka nta haranuka n'ukunuka, niko nakivuga. numva intumbero yo kubura umutekano no kutwangiriza kugira ngo duhunguke twiyomore tugende mu gihugu cy'u Burundi.
Mukanya turaza kugaruka kuri icyo kibazo kigendanye no gutaha mu Burundi, ariko reka tubanze tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Emmanuel Ntirampeba, umaze kumva ibyo nije nahagera havuze kubijyanye n'impunzi z'abarundi ziba hariya muri Tanzania, aho mu nkambi ya Lusenda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ho bimeze bite?
Muri rusange ntabwo bifashe neza kuko impunzi ubuzima zibayemo mu buzima bw'imbere abantu bashobora kuzoza kwicafungura kubera imibereho mikeya. Ufate ukuntu abantu bahabwaho bandikiwe iminsi y'imbarakare kuko umuntu yiyo ku munsi w'ubuntu hari ibintu bidashoboka ku mafaranga igihe n'amakontineri kutakitana mu ijoro naho benshi bashobora kutanga bakoresha amadeni bakabona iyaho rero bafite umuyeguro w'ubuzima bw'ejo yuko babona ko bajya baha mu buzima bubi rero ahubwo byarashitse na kure impunzi zimwe zataye n'ibyibwiro byo kuguma yahamuka kugera gutsinda.
Gutakaza icyizere bishingiye kuri icyo kibazo cy'ubuzima bubi uvuga, cyangwa hariho impamvu zijyanye n'uko wenda banabona ko mu Burundi hatangiye kuza amahoro bakaba bavuga bati dutahe?
Byose birashoboka ufatiye mu nzira iyi cyangwa iyindi, birashoboka ko abantu benshi bashobora kuba basubiye inyuma mu Burundi kubera ko n'ibindi icyatumye ahunga ashobora kumva mu mutima wiwe yuko iyo amahoro ashobora gusubira mu gihugu kandi akabaho neza. Hari n'abandi nabo bavuga bati dutaha kikwemera umugati wa turago na kizara n'ejo ni uko ejo gusubira, ariko kuko imibereho mibi ijyanye n'inzara ijyanye n'ikindi nawe urabona twese mu buzima bikatuma umuntu ashima gusubira, ariko ku ngiyi atabigunze ko afite amahoro bituma ashyira mu gihugu kuri iyo mibereho nawe agashima kwiyandikisha kugira ngo
ashobore gutaha mu gihugu cy'u Burundi. Turagaruka mu kanya gatoya, ikibazo cyo kwiyandikisha turakigarukaho, ariko reka mbanze njye kwa Jean Bosco kwibishatse. Wowe uri mu nkambi ya Mahama aho ngaho mu Rwanda, wavuga ko umurundi wahungiye mu Rwanda, ubuzima bw'umurundi wahungiye mu Rwanda muri rusange, yego abantu bagira ubuzima butandukanye, ariko urebeye hamwe wabusobanura ute, wavuga ko bumeze gute?
Murakoze cyane. Nivuga cyane umurundi wahungiye mu Rwanda, tuvuga uretse bwa buzima nyine umuntu ashobora kuvuga uwo ari we wese yuko utaba uri mu gihugu cy'amavukiro kuko uba ufite sitati y'ubuhunzi, ariko ubundi muri rusange igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye pe ibikorwa umuntu ashoboye gukora arakora, umuntu ashoboye mbega icyo ashoboye mbega arugururiwe. Rero nuvuga uretse nyine utubazo tumwe n'utundi tuba duhari, ariko numva nta kinini cyane twavuga ko gifite ibibazo.
Ntirampeba hariya mu Rusenda yaravuze ati kubera imibereho mibi n'ubuzima bubi abantu bataye icyizere. Muri rusange ubuzima bw'impunzi bwose umuntu yakavuze ko ari bumwe, ariko ni iki wavuga kiri mu Rwanda kitari muri Kongo, cyangwa se ni iki gituma impunzi ziri mu Rwanda z'abarundi zo zavuga ko nta cyizere zataye?
Sinzi kuko muri Kongo cyangwa muri ibyo bihugu bindi ntarashikayo hagiyeyo, ariko reka mvuge iwacu aho turi mu gihugu cy'u Rwanda twakiriye umwihariko nk'amakuru twumva hirya no hino, urumva yuko na cyane aho bakiririwe umutekano uba muke, umutekano uba muke, bigatuma rero muri icyo umuntu adashobora mbega uburenganzira bw'impunzi ugasanga bugenda batabwubahiriza nk'uko bikwiye. Rero icyo twavuga niyo mwihariko uhari hasigaye ni imvira yuko ku by'ubuzima ubuzima nibyo, ariko umuntu ashobora kutaho nk'uko yari ari mu gihugu cyiwe, ariko uno munsi uri mu buhungiro ni ukuri ntacyo twoshije tubona bimeze neza naho tutuzunga byose n'ijana ku ijana.
Dusubire kwa Nijenahagera uri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Mukanya waruvuze ibyerekeye umutekano muke n'imibereho ituma bamwe muri mwe bataha ndetse no kutagira aho muhaha, ubu amasoko arafunze ntabwo mwemerewe gusohoka mu nkambi?
ntabwo twemerewe na gato gusohoka mu kandi batanze uruhushya ko uwo bazofata ariko aradangaza ikintu amenye ko azoca baga yifasha ari guca afungwa.
None ubwo mubigenza mute?
Novuga ko ku buryo abarundi ahantu hose bama bari kandi nko mu buzima bwa minsi yose bw'umuntu ashobora kuba afite isoko ryo kugira ngo azarondera mu cyo adafite, ariko ku bw'ibyo bihano tutaba dufite abenshi bariko barahunga barahunguka, ariko uko guhunguka si uguhunguka ni uguhunga kw'ibyo bihano nyine. Abandi nabo turacyahari kuko icyo twahunze kitahera mu gihugu cy'u Burundi, turacyahari nyine, turi mu bibazo nyine bikabije cyane.
Mu kanya turagaruka kuri icyo cyo guhunguka tureba aho kigeze, ariko tukiri kuri icyo cy'umutekano, iyo bigenze gutyo leta ya Tanzania ibivugaho iki?
Iyo bigenze gutyo muri rusange leta ya Tanzania yoyo iraza ikaca imena kujya kw'inzoka ikomora umuntu ikayinyegeza. Iyo habaye amanama abanyagihugu tukagerageza kubivuga tukavuga ibibazo duhura nabyo, bo baragerageza kwigombora ko ibyo bintu bitahaba bitahari. Urumva rero leta Tanzania yoyo ntacyo ibifashamo na gatoyi, ariko UNHCR yo iragerageza kugira tohoza amakuru tukayatanga, ariko nta kintu na kimwe kigira gihinduka kubera bo bavuga ko turi ku butaka bw'iwabo.
Ariko tuvuye kuri icyo kibazo cy'umutekano, wari wagize uti ahantu isoko ryari riri ni umusaka mutunzwe n'iki?
Kinyobwa nk'uko kidutunze muri rusange navuga yuko n'izo mfungurwa baduhereza, ariko n'izo mfungurwa navuga baduhereza imfungurwa z'iminsi 42, ariko iyo minsi 42 izo mfungurwa tugiye kuziraba zihera mu ndwi zibiri, kuvuga mu minsi 14 ziba ziheze. Muri iyo minsi naho ukumva tuyungunganya umva habaho cyo bita twari tagiye ndibuze, harabaho abacubatoroka katabagenda inyuma y'ikambi nyine bamwe ariho hahumba bashya baza baricwa abandi bagafungwa. Uwugize akabahati akanyuruka mu ijoro akazana utuntu akuyehiyo mu kigiji, urumva ko aradushikana tukaza tukatwasabikanye twonyine, ariko ni ibintu byatombora abenshi ingo nyinshi inzara niyo usanga iriko irabomora bagacyafata n'umugambi wo kuhunguka.
Tukivuga kuri ibyo by'inzara no kutagira ahantu abantu bahaha, icyemezo cyo kugabanya ibiribwa bihabwa impunzi cyagize ingaruka zo ku ruhe rugero aho ngaho mu nkambi ya Nduta?
Turiko turaraba neza ingaruka isanzwe iriho ni ingaruka mbi cyane ku mfungurwa. Nk'ubu nk'akarorero dufatire ku mfungurwa batanga imfungurwa z'iminsi 42, ariko izo mfungurwa zishobora gutunga umuryango mu ndwi zibiri zonyine. Ingaruka rero irimo ni ingaruka y'abantu benshi bashobora kugenda mu bukingi nyuma y'ikambi bakagenda kurimirayo bakicirwayo abandi bagafatirwayo, navuga ko ingaruka mbi ziriho ari nyinshi cyane. Ukuntu tuhabaye hari abatanzaniya b'umutima baca mu nzira z'imikato bakazana ibintu ino, bakazana itomati, bakazana ibitoke, eka mbere hariho n'ibitoke n'abateye ibitoke ngaha mu ikambi nyine usha usanga hariho baza barisumamo. Hakaba hanyuma kandi hakaba n'abarundi nyine bashobora kuba boronka aho baca mu nywabi bagatomboza bagashikana ibyo bavuye gusuma mu baha bakabishikana, ariko hari abatomboza n'abadatomboza ugasanga baragize ibibazo bagize mu mabarabara.
Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri Radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tutangaramo duteza amatwi ikiganiro cyo dushorejeho amakuru twa twabateguriye kuri iyi saha. Ikiganiro kirambuye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Ndabashimira cyane rero kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. amajwi yageranijwe na Facile Gebeho bigano byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro ngari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeho tubifuriza amahoro n'abahirwe muri byose aho muri hose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya COVID-19.